nzamba
nzambira samirana
Turabaye mwiriwe n'ushuti namwe bakunzi ba radio Inzamba gateka kawe nikaze mu makuru y'ikirundi yo kuri uyu wa 24 ruheshi umwaka w'2021 amakuru mugiye gushikizwa na Jewe Arisa Kimana ayo nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Hari umudandaza w'inka yaraye yishwe muri komune ya Buyengero n'intara ya Rumonge, abakoze ubwo bubisha bakaba bagiye bamutwaye amafaranga ataramenyekana igitigiri, n'ababikoze ntibigeze bamenyekana. Muraza kuvyumva muri ano makuru. Amatati nayo avugwa hagati ya komine Gitega n'ishiramwe ryongoroza abantu Tramoix ngo akwiye gutorerwa umuti n'abarongoye komine ya Gitega. Muri aya makuru muraza kumva uwanonosoye amategeko Janvier Bigirimana asigura ko hakwiye gukorwa amatohoza ku bijanye n'igurishwa ry'ikibanza cya komine ku ishyirahamwe Tramoix. Ubijanye n'imigenderanire naho Leta y'u Burundi ibicishije ku mushikiranganji wayo w'imigenderanire Albert Shingiro imenyesha ko ubumwe bwa Buraya ngo budafise icyo bushobora kwigisha u Burundi mu bijanye no kubahiriza agateka kazi na muntu. Ivyo byavugiwe mu biganiro bigira gatatu byabaye hagati y'ubumwe bwa Buraya n'u Burundi mu ntumbero yo gukuraho ibihano ubumwe bwa Buraya bwafatiye u Burundi. Kaze mwese.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Nasubiye kubaramutsa. Duhera aya makuru mu bijanye n'umutekano aho umuntu umwe yaraye yishwe arashwe uwundi arakomereka, amafaranga atazwi igitigiri aribwa n'abantu bitwaje ibigwanisha bataramenyekana bateye ku mutumba mujigo wa komine Buyengero mu ntara ya Rumonge. Uwo yishwe yari umudandaza w'inka, abamwishe bamuteze umutego ari kumwe na bagenzi we bavuye ku isoko ry'inka ryatora muri komine ya Mugamba mu ntara ya Bururi. Aya makuru aremezwa n'abajejwe intwaro muri komine. Iyo nkuru tukayibaza mugenzi wacu Benny Axel Akana.
Abanyagihugu mu gacimbiri kwishwi umutumba mujigo wa zone muyama muri komine Buyengero y'intara ya Rumonge bavuga ko bumvise urwamo rw'inkoho n'induru nk'igihe cy'isaha zibiri zirenga. Warashwe agaca yitaba Imana n'uwitwa Polycarp. Ayo makuru nyine akavuga ko abo bitwaje ibigwanisho babateye boba bashaka gusahura umugwizatunga yitwa Janvier waho kwishwi. Umwe mu banyagihugu baho kwishwi aravyigana.
Hari dusambiri z'ijoro niho uwo bitajanje yari atashe ari kumwe n'uwundi muhungu yitwa Poli tabahura n'abifuna n'abitwaje ibigwanisho tabararasa biruka kuraba kuba barashiwe barwujanje basanga siwe uwo Polikarbo barashe uyashiye yitaba Imana. Utanje yaciye yiruka ariruka n'uwundi muhungu bari kumwe yitwa Bukeyeneza bariruka ashobata bariruka kujanje biruka bamuhiya cana hari ku kwezi cakubirwa na telefone yari afise ikirasona baca baramwumva ahari baramukubita baramukubita cane gose baca baramwambura impuzu zose yari ayambaye asigara uko yakavutse baca bamutwara amafaranga.
Amakuru avy' Buyengero amenyesha ko bamwivye amafaranga arega imiliyoni 4 mu mafaranga y'amarundi, telefone ngendanwa zitatu baca baramukomeretsa bamusiga uko yavutse. Abanyagihugu ngaho muri ne muyama bavuga ko tamvo za politike ziri nyuma y'ico gitero.
Wajanje nta kintu cyangwa za politike yarasanzwe arimo yari mu kwiza tonga hano ku ishwi abamutegereye n'umuganda bari bateguye wakomeza amafaranga naho bari kubamukubita bamubariye ngo ngo tumujyane muhira naho ngo afisha yasumbaye ngo aduhe n'ayandi n'ubusuma ko abitwaje ibigwanisho.
Yaba wahavuye sandaba Polycarpe yaba uwo Janvier baciye banyarukanwa ku ivuriro ryegereye aho amasoko ya radio Inzamba muri komine Buyengero aremeza aya makuru. Mu gipolisi mu ntara ya Rumonge bakaba bamenyesha ko amatohoza yatanguye kugira ngo abo bagize ico gitero bamenyekane. Umutekano ukaba umaze iminsi atari wose muri komine Buyengero. Mu kiringo kidashika indwi zibiri umuntu umwe akaba yarishwe hatemagujwe igipanga n'abantu batashoboye kumenyekana muri zone Muzenga yaho nyene muri komine Buyengero.
Tukiri mu by'umutekano yene hari umusore w'imyaka 25 yari yahatswe kugandagurwa n'abantu batashoboye kumenyekana bitwaje ibibugita. ibyo bikaba byabereye ku mutumba Nyarunazi muri komine Buhinyuza mu ntara ya Muyinga. Uwo musore yarayaswe ugana kugwa, bikavuga ko yaramaze amezi ane ahungutse avuye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda. Umusoro umwe yikekwa ko ari muri ubwo bugizi bwa nabi, akaba yahagaritswe n'igipolisi kumvo z'amatohoza. Inkuru ya Josine Kaze.
Uwo musore yarayahaswe kugandagurwa azwi ku izina rya William Kwizera Imana. Inkuru ziva ku musozi Nyarunazi yaratahutse mu ijoro ryakeye, acagwa mu mutego w'abantu bitwaje ibibugita kuri uwo mutumba, baramucumita arakomereka cyane mu mutwe no mu gasakanwa. Ayo makuru yemeza kandi ko uwo musore yaramaze amezi ane atahutse avuye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda, aho yari yarahungiye. Imvo y'ubwo bugizi bwa nabi ikaba itaramenyekana. Uwo yakomeretse yaciye ajanwa kwa muganga ku ivuriro riri muri ako karere. Igipolisi kikaba cahagaritse ubuntu umwe yikekwa ko ubwo bugizi bwa nabi ku mvo z'amatohoza. Ubugizi bwa nabi bufatiye ku mutekano muke bukaba buvugwa muri ino minsi muri iyo ntara ya Muyinga, aho haciye iminsi ibiri gusa hari umukenyezi yagirizwa kuba yagandaguye umugabo wiwe amukubise ubuhiri mu mutwe muri komine ya Giteranyi.
Uburundi n'umwe bwa Buraya bwatanguye kuri uwo wa kane igice kigira gatatu c'ibiganiro bifise intumbero yo gukuraho ibihano umwe bwa Buraya bwafatiye Uburundi. Inyuma y'ico kiganiro, uwuserukira umwe bwa Buraya mu Burundi Claude Bouchu avuga ko umwe bwa Buraya bubandanya busaba leta y'Uburundi kubaheza agateka kazi na muntu intwari ibereye n'ubutungane mu gihugu kugira ngo ivyo bihano bivanweho.
Nous avons eu un long échange sur la situation.
Waganiriye ku bitari bike mu bijanye n'agateka kazi na muntu n'urongoye umugwi w'igihugu uraba ibijanye n'agateka kazi na muntu niho yarari. Uwarongoye uwo mugwi yatweretse uko bakora ibijanye n'ingorane bagira n'ico batwiteze ko.
Y compris vis-à-vis du gouvernement ou des partenaires internationaux que son institution traverse. Alors nous avons évidemment cette fois-ci comme
nkuko twama twabashikirije natwe ibyo tubiteze ko mu bijanye no kunagura ibijanye n'intwari ibereye agateka kazi na muntu turibaza ko badutahura. Mwarabonye ko nabimenyesheje umukuru w'igihugu mu ntango z'iyindwi ku intambwe ya mbere imaze gushikwa ko ku ruhande rw'ubumwe bwa Buraya, ariko ku iyo ntambwe idahagije.
Kuri ivyo bisabwa n'umwe bwa Buraya, umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi Albert Shingiro we avuga ko ataco bagiye gukora ngo kuko ibihugu bya Buraya bidafitse ico byigisha u Burundi. Kurikira Albert Shingiro.
Mwarumvise yuko umugwi w'abahinga w'ibihugu 27 bigize umuryango byamaze gusaba yuko ibihano vyokugwa ku Burundi n'ingogana n'ingoga. Tukibaza yuko rero misi imbere iyo ngingo nziza izofatwa ku neza y'abarundi mugabo kandi no ku neza y'abene gihugu b'ivyo bihugu baserukira i Burundi, kuko nkuko mubizi nta gihugu cicana kibaho. Igihugu cyose kirafise ico gifasha ikindi, baradufasha muri bimwe na tukabafasha mu bindi. Umva rero ko ari gufasha cyanya nta kintu ndakimwe badusaba, kuko kugena buze nta byo gucicana kibaho, nta kintu ndakimwe badusaba ngo giribi ivyo ingingo zose dufata zijanye na gatya kazi na muntu zijanye n'intwari bereye tuzifata ku neza y'abarundi, tuzifata ku neza y'abarundi rama nabo bikabanezera. Urumva ko bicemera neza imigenda ikagenda neza, mugabo nitumeze nk'abana umwigisha bwa tigiriki dukorana twumvikana kandi byo dukora tukora bene igihugu bacu, hanyuma dusanzwe bihuye n'ivyo bakunda zwaye dukoreye hamwe rero imigendane ikagenda neza.
Amashirahamwe abandanya gusaba irekugwa rya Germain Rukuki, umwe mu baharanira agati y'akazi na muntu mu Burundi arutse gutezurirwa na sentare isubiramo imanza ya ntahangwa. Ishirahamwe mpuzamakungu Frontline Defenders yasohoye itangazo aho rishimishwa n'ingingo y'abacamanza b'iyo sentare yo kugabanura umunyororo kuva ku myaka 32 ukaja ku mwaka umwe. Inyuma yaho habaye isuzumwa ry'ivyo yagirizwa. Frontline Defenders ikaba yasavye ko yotare kugwa vuba bwango atakindi kirinze gusabwa.
Inzamba
turabandanya amakuru twabateguriye inama mpanuzo jambo ya komine Gitega ngo yategerezwa kugira ico ikoze mu matati ari hagati ya komine Gitega n'ishirahamwe ryo kwunguruza abantu Tramwex. Bivugwana Janvier Bigirimana yize ivy'amategeko aho ni mu gihe ishami ngiyo shirahamwe Igitega ririko ryanka kwimurirwa mu kindi kibanza gishasha komine yategekanije iryo shirahamwe rikemeza ko aho risanzwe rikorera ryahaguriye komine ku miliyoni 45 z'amarundi komine nayo ikabihakana. Maître Janvier Bigirimana akavuga ko abajejwe intwaro bari bakwiye kubwira nyabo na matohoza kubijanye n'iryo gurishwe. Tamwex yemeza ko ryabaye kugira ngo ababigizemo uruhara bahanwe ko ngo ashobora kuba haragiyemo ubusuma. Tumwumvirize.
Umuntu abikurikiranye neza ibivugwa urubiraboneka yuko abarongoye ikomine ya Gitega shanke basanzwe bakorana mu Santere hashobora kuba harimwo abakoze amakosa mu kunyuruza shanke mu kudashikana mu kigega ca komine amafaranga yoba yarishwe n'iryo shirahamwe Tramwex mu kugura ibibanza bari gukoresha muri parking. Tukibaza rero yuko mu makosa amwe nabi yakozwe n'abakozi ba komine abarongoye inama ya komine shanke mu santere wenyene mu gihe atabifisemo uruhara bategerezwa gukora ibishoboka byose bagakora amatohoza bakumviriza Tramwex ibivuga bakaraba nimba amafaranga yararishwe bakayabasubiza amafaranga yabo kuko ntivyumvikana ingene komine yofata amafaranga yishyirahamwe amafaranga y'abanyagihugu ngo abakozi ba komine bayage bayaherane umuntu yatanze amafaranga ku kintu cyagurishwe na komine nawe ngo acagenduka
muhamwe ico kibazo gitotoregwa umuti komine ngo yashobora kuwahombera nkuko Maître Janvier Bigirimana abandanya abisigura n'ubunyene tumwumvirize.
Yaba amategeko agenga amakomine mu Burundi aratomoye mu bijanye n'ingene ry'ubwinjira muri komine shanke busohoka muri komine bigenda mu gihe rero hari abakozi ba komine bitwaje ububasha bahabwa n'amategeko shanke igihagararo bafise nk'uko bari abakozi ba leta abakozi ba komine twibaza yuko ivyo bitakwiye kugira ngo ntiheze ngo hakorwe amatohoza kuko abantu bakorera komine barabasuma ahubwo n'abantu babajije gutunganiriza abanyagihugu babajije gukorera komine kugira ngo abanyagihugu baba muri iyo komine shanke bavuka muri komine bashobore gutunganirwa tutibagiye abaharangurira ubuzi n'imirimo bitandukanye. Nacyo gituma rero kugira ngo ico kibazo gishobore gutora umuti twibaza yuko abarongoye inama ya komine bafatikaje na mustanteri tutibagiye n'ubuyobozi bw'intara ico kibazo bagifata mu minwe bakaraba habereye amakosa basanze ico kibanza Tramwex idashobora kugikoreramo kubera ari komine yari yakigurisha nk'abakozi ba komine bari bavuganye na Tramwex kugira ngo bashobore kukigurisha kuri ico kibanza baheze Tramwex bayisubiza amafaranga yayo maze izo ngingo ziba zafashwe zifatwe hatunganijwe bose ntizifatwe kugira ngo bakandamize bamwe nica cyane ngo habe mwubunyonyezi.
Mu gusozera ano makuru tubabwire ko inkino zo mu matsinda zasozerewe kuri uno wa gatatu imigwi yose ikomakomeye ikaba yarashoboye kurengana iyo ntambwe ya mbere. Ibitsinda 94 nibyo byinjijwe mu nkino 36. Cristiano Ronaldo niwe mukinyi yarangije izo nkino zo mu matsinda afise ibitsindo byinshi aho yinjije ibitsindo 5 Idonido na Josephine Johnson Nkunzimana.
Kuri uno wa gatatu niho imigwi 4 ariyo Portugal, Ubudagi, Sweden na Espagne yaronka uburenganzira bwo kuja mu nkino z'igice cy'umunani gishira cya nyuma yose hamwe ibona gukwira 16. Portugal rero yanganije n'Ubufaransa ibitsindo 2-2, Ubudagi nabwo bunganya na Hongria ibitsindo 2-2 nyene. Mu zindi nkino Suede yatsinze Polonye ibitsindo 3-2, nayo Espagne ikaba yarigishije Slovakia uko umupira w'amaguru ukinwa mu kuyitsinda ibitsindo 5-0. Muri izo nkino z'imigwi rero yinjiye ibitsindo 94 Cristiano Ronaldo wa Portugal akaba ariwe yatsinze ibitsindo byinshi aho yinjije 5 abamukurikira bakaba bafise 3-1. Mu nkino z'imigwi nibwo bwa mbere kuva zitunganywa abitsinda ibitsindo babaye benshi kuko bose hamwe ari umunani muri bo hakaba harimo abanyegori babiri umugwi nawo winjije ibitsindo byinshi ni Peiba ifite ibitsindo 8 mu gihe umugwi winjije bike ari Finland n'igitsindo kimwe rudende muri kino gikombe cabura ya kigiri ca 16 uko imigwi izohura guhera ku munsi wa gatandatu igerekezo rya 26 za kuno kwezi byarabimenyekanye Pays de Galles izokina na Denmark Ubutaliyano buzokina na Autriche Peiba ikine na Republika Czech Ububiligi buzotana mu mitwe na Portugal Bufaransa bukine na Swiss Ubudagi nabwo buzohura n'Ubwongereza Croatia izokina na Espagne nayo Suède yakire Ukraine muri izo nkino zose izirindiriwe gusoma izindi n'Ububiligi na Portugal be n'Ubudagi n'Ubwongereza
Ninga haduciye dusozerera no makuru twabateguriye mwakoze mwese mwadukurikiye aritakimana nayabashikirije nkaba ndabifurije ibihe byiza